mwandanya kumviriza ijwi rya Amerika. Radio ijwi rya Amerika yumvikanira kuri FM 88 n'ibice bitatu na FM 104 n'ibice bitatu mu Rwanda, naho mu Burundi ni ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 25, 31 na metero 41. Mwaramutse neza nshuti muduteze amatwi hano i Washington DC. Muri kumwe na Joe Diane na Hazwe Ndongo, ibiganiro n'amakuru tubafitiye muri kano kanya. Imyaka 57 yarayirumanye u Burundi bwikukiye.
Izijya ntwari zirongowe n'umuganwa ruzovuka kwa gasore zashitseko. Abakuru babimenye iragi ntushobora kurigumana mu gutagibuka.
Abo ni bamwe mu Barundi bahungiye mu gihugu cy'u Rwanda bagaruka ku nsiguro bahisa bukuri ya 57 y'ukwikukira kw'igihugu cyabo. Ido ni do iyo nkuru ni mukanye sase. Ariko tubanze duhere ku makuru avugwa irya nino mwateguriwe na mugenzi wacu Louise Bigirimana. Mwaramutse Louise.
Maramuse Diane, ndamutse nabaduteza amatwi muri aka gatondo. Amakuru ava muri Sudan avuga ko abantu bashika kuri 11 bishwe mu myerekano iheruka iri mu rukurikirane rwo gusaba ko intwaro mfata kibanza yegurirwa abasivile. Igipolisi cyarateye ivyuka bikoroza amosozi ku bihumbi by'abanyagihugu bari bashwaye amabarabara ku murwa mukuru Khartoum hamwe no mu bindi bibanza ku munsi w'Imana. Iyi myerekano ivugwa kandi ko yabaye nejo ku munsi wa mbere. I Washington, Leta Zunze za Amerika ziyamirije ikoreshwa ry'amasasu yica ku basivile batekanye, kandi abategetsi ba gisirikare ngo babwirizwa kuzobibazwa nk'uko byashikirijwe n'umushikiranganji bw'imigenderanire bwa Amerika n'amakungu ejo ku munsi wa mbere. Uruhagarara hagati y'abiyerekana basaba ubutegetsi bw'abasivile hamwe n'abategetsi ba gisirikare rwatanguye kuva habaye ikurwa ku butegetsi rya Omar al-Bashir. Intambara zo kurwanira kwigarurira Tripoli mu mpera zindwi iheze zarakomeye, zigera aho hari uruhande rwigamba ko rwigaruriye igisagara gikomeye. Ariko mu gihe kazoza k'ico gihugu kari mu mayira abiri, imirwano hagati y'impande zirwanira ubutegetsi bisa n'uko byayangaye, nk'uko umenyesha makuru y'ijwi rya Amerika Hida Murdoke abishikiriza ahari muri Libya. Mu ndwi iheze abasirikare bashigikiye leta ya Libya yemewe n'amakungu barigaruriye igisagara cya Gariane kiri mu buraruko bushyira uburengero bw'ico gihugu. Bavuga ko baciye umuhora abansi babo bahora bacishamwo ibirwanisho mu mirwano yo kwigarurira umurwa mukuru Tripoli. Libya gitwarwa na leta zibiri haraheze imyaka itanu. Leta y'umurengero yemewe n'amakungu izwi kandi nka leta yavuye mu masezerano iri ku murwa mukuru Tripoli. Leta ya gisirikare ya kabiri iri mu buseruko irongowe na Marshal Khalifa Haftar, avuga ko arwanira ubumwe bw'igihugu. Izo mpande zose uko ari zibiri zose ziremeza ko zikwiye gutera intambuko kugira zishike kuri leta biyunze bose bahuriyemo. Leta Zunze za Amerika ishikiriza ko zitazigera zemera ko Iran ihingura ikirwanisho cya nuclear, inyuma yaho Teheran itangarije ko yarengeje igipimo cy'ubumara bwa uranium nk'uko biri mu masezerano mpuzamakungu yo muri 2015 abuza icyo gihugu gukora ibirwanisho ruhonyanganda. Ibiro by'umukuru w'igihugu bya Amerika White House byatangaje jo ku munsi wa mbere ko Iran ikwiriye kubahiriza ayo masezerano, kandi ko Amerika izobandanya itera igitugu Iran gushika abategetsi bayo bahinduye ingendo. Umushikiranganji w'imigenderanire n'andi makungu wa Iran Javad Zarif yabwiye itorokanizo ry'amakuru ISNA ryegamiye leta yabo ko Iran yarengeje igipimo cy'ibiro 300. Ibyo bikaba bivugwa ko Iran itunze uranium ifise bumara bugera kuri ibice bitatu kuri bitatu n'ibice 67%. Nibwo bwa mbere Iran irenze ku masezerano yagiranye n'ibihugu bitandatu bikomeye ku isi birimo Leta Zunze za Amerika n'umuryango wa Buraya, igihe ibyo bihugu byemera gukuraho ibihano byafatiye Teherani. Muri Afrika naho abantu bitwaje ibirwanisho cyo ku munsi wa mbere baraturikije bombe yari itezwe mu modokari ku kambi ya basirikare ba Nigeri mu gisagara cha Inatese hafi y'urubibe na Mali nkuko amakuru ava mu gisirikare abivuga. Muri ako karere niho hari ikambi ikomeye y'igisirikare cha Nigeri habera imyimenyerezo y'abasirikare baje gufasha inteko za ONU zagiye kubungabunga amahoro mu gihugu cya Mali. Mu ntango z'ukwezi guheze abarwanyi 18 umuhari w'iterabwoba wa leta ya Kiisilamu barishwe mu bikorwa bya gisirikare byakozwe n'abasirikare ba Amerika bafadikanije n'abafaransa na Nigeri muri ako karere. Nayo sentare yubahiriza ibwirizwa shingiro muri Mauritania yaremeje ejo ku munsi wa mbere ko Mohamed Cheikh El Guzaini ariwe yatahukanye intsinzi mu matora y'umukuru w'igihugu. Nyuma yaho abo bahiganywe bari bitwaye bavuga ko amajwi ye yo sentare yavuze ko abo bitwaye atavyemezo bihagije batanze. Mohamed Cheikh El Guzaini yegukanye intsinzi n'amajwi agera kuri 52% akazokwimikwa kwigenekerezo rya kabiri cy'ukwezi kuza ku munani. Ni ku nshuro ya mbere kuva muri 2008 abategetsi muri Mauritania bagiye kubisikanya mu mwanya w'umukuru w'igihugu hatarinze kuba uguhirika ubutegetsi kuva mu mwaka w'1978.
Arakoze mugenzi wacu Louise Bigirimana kuri ya makuru avugwa ijyana no ku isi ahejeje kudushikiriza. Mandanye kumviriza ijwi rya Amerika isamira na Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Turi no kuri internet kuri wezitatu akaburungu radio yacu vewa akaburungu com. Nongere ndabahe ikaze. Ejo ku munsi wa mbere Uburundi bwarahimbaje imyaka 57 buronse ntayo kwikukira. Mu byaranze ibirori harimo gutanga ubushimwe kubitanze kurusha abandi barimo na bamwe mu banyamahanga. Inkuru yateguwe n'ijwi rya Amerika ifashijwemo n'abakunzi bayo mu Burundi murayisomerwa na mugenzi wacu Desire Hatungimana.
Ibirori nyamukuru byo guhimbaza imyaka 57 irangiye Burundi bwikukiye byabereye kuri no wa mbere ku mugwa mukuru w'ubutunzi Bujumbura birongowe n'umukuru w'igihugu Petero Nkurunziza. Yibukije abitavye ibirori igituma uyu munsi uhimbazwa mu gihugu cyose.
Mu kunyagwe nayo kwikukira nkuko mwabyumvise twanyazwe byinshi ubutunzi, imico kama, imibano myiza, intwaro twatwitunganirije n'ibyacu bidusubiza mu ihumbi. Kuya tugarukire ku ntayo kwikukira ibyoroshe. Nico tumwe no munsi mukuru rero, tubite umunsi mukuru yaba arabandi twibaza neza yuko mugiye gukora amafaranga dutakaza kuri uno munsi mu gihugu cyose cyo Burundi kuko ku munsi umwe wunyere tutimbaje umunsi mukuru nk'uyu turetse yuko twataye ibikorwa twatwinjije mu gihugu cyo Burundi nk'imiliyari nka 2 dushaka ku munsi mukuru ni hafi umuliyari umwe n'igice miliyari hafi zine ziba zigiye biturutse ku bakoloni batwononeye muri abyo myaka 57 haciye. Ayo mafaranga bakoze ibintu byisha amashuri abavuye mu za kaminuza n'amabarabara muri aho murabe imiliyari zine ku mwaka muguze n'imyaka 57 mwumva amafaranga ukuntu angana ukuntu twasesaguje ukuntu yari usezemo imvune iyo nayo kwikukira. Mu bisanzwe abakoloni botubera abana beza batwishyuye amafaranga twasesaguye kuri iyo minsi mikuru 57.
Muri ivyo birori hari benshi bishuwe kubera vyinshi baranguye mu guteza imbere igihugu. Muri abo harimo umushikiranganji Deo Guide Rurema ajejwe uburimyi n'ubworozi.
Kuva shikira uburongozi bw'ubushikiranganji ntiyabaye mu biro amaze gufata inyingo nyinshi cyane zituma umwimbi wiyongera maze yanzara n'inzaragiza tuba turayisezera mu gihe cy'ubucacu Burundi. Tukamushimira kandi yuko yafashe imigambi ikomeye yo kugira ngo ashobore gufasha gusakara igihugu cyacu cy'u Burundi biciye muri wa mugambi we Burundi urambaye. Hanyuma kandi ibyo amaze gukora yafashe imigambi ikomeye yo gusibura igihugu cyacu kugira ngo dukingire isindimwa mu kuba kugira imikobeko igihugu cyose cy'u Burundi hama kandi kwa dukingire n'imyonga n'amariba yacu kuko amariba yacu mu Burundi twasanze atandi mariba ava hanze dusa mariba ava mu Burundi gusa. Hama ikindi kiza koze cyane yabaye hafi mu gutunganya rya hingura ihingura ujya mwavu w'ikizungu fomi hama kandi kweze no munsi rero turabara neza yuko akora atiziganya kugira ngo umwimbu haba mu burimi n'ubworozi bubande bwiyongera tufatiye kandi no kugwiza inyanja z'amafi tumwe rero ikidari cyitwa ordre du mérite du travail classe de commandeur mu kirundi ni kidari cy'indongozi hamwe nibahasha kumushigikira urupapuro rw'iteka ahagwa na leta y'u Burundi kugira tumushigikire tumutere intege tumwe kandi nibahasha y'imiliyoni 2 zo kumushikira no gukengurukira
Userukiye igihugu c'u Burundi i New York muri leta z'umwe za America nawe nyene yashimiwe n'umukuru w'igihugu Petero Nkurunziza
Ambassadeur Shingiro Albert uyu mu ambassadeur kuva rero aserukiye Burundi mwisha muza makungu oni hariya ibintu byarahindutse kuko abansi binaye kwikukira bari barashinze rwaguma barondera nabandi abambari babafasha kugira ngo intaye kwikukira bandanye tosekara ariko rakora hasi hejuru ibinyuma byose n'abaremendanya byari kubira kogwa mwisha muza makungu oni birasambuka ingingo zose z'agahotoro zari gufatwa kubwo zifatiye ku makuru atariyo zirahagarikwa hanyuma kandi anarondera hasi hejuru abakunze n'inshuti babaye hafi yiwe kugira ngo bamufashe kugwanurwa rugamba kugeza no munsi akaba ari kararutsinda tumukomera amashi
urunani rw'amasendika y'abakozi bo mu Burundi COSIBU bashima ivyavumerewe n'umukuru w'igihugu kuri no genekerezo rya mbere ikwindwi Tarsis Gahungu arangoye urwo runani avuga nko kwihagarikwa ryo gukatwa intererano z'amatora ku mishahara agasaba ko no hanyuma ivyabaye bitosubira kuba
Murunaye muza masenika kosibu tujakira neza gose nivyo avuze yuko amafaranga y'amatora sana yakwiye yuko rero ubu iyo ngingi guhagarikwa kubakozi n'abandi urumva twovyakira neza ko twakoze neza akaba yarabonetse akaba yarakwiye twari twarabihariye twari twarananditse dusaba yuko koko umuntu yo bitanga uko avyifuza uko abishoboye nibyo twaravuganye baratubaye ayo babakeneye yego data ubu batoreye yuko yabonetse yakuye amafaranga ni byiza turabishimye bo tukiba tuti hanyuma hakenewe ibintu by'intererano ko twobanza tukabiganira kugira burya iyo umuntu uvuga ati ari ku gahato canke uko byishaki kuko nka bijya batubwiye ko twara tuyatanga yego bari batu umuntu azotanga yangana gutya yangana gutya
iruhande y'abarundi nkuru nziza ashimira harimwo abanyamahanga babiri avuga ko bafaje cyane mu iterambere ry'u Burundi bagizwe n'umufasoni Agnes Van Alessen yigeze kuba umushikiranganje ajejwe imigenderanire y'u Buholande n'ayandi makungu hamwe na Joel Livin yahoze aserukira igihugu cy'u Faransa mu Burundi kuva mu mwaka wa 2006 gushika mu mwaka wa 2010
Iwanyu mu ntara
Ni kiganiro kibashikiriza makuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri Tanzania, mu Rwanda, muri Uganda no muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo.
Iwanyu mu ntara.
Na kajyo ijwi rya Amerika riho umunyagihugu ahaherereye ku gatumba nikambi kugira yagira abantu kwabayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose.
Iwanyu mu ntara ni cyanyu.
Tuyagire mwisanzuye ku ijwi rya Amerika. Ni kuva ku wa mbere gushika ku wa gatanu, kuviza indwi gushikiza indwi n'igice z'umutaga.
Iwanyu mu ntara.
No mu gihugu cy'u Rwanda abarundi bahahungiye baributse ko kwikukira naho ubuserukizi bw'u Burundi atabirori bwateguye abavuganye na mugenzi wacu Pierre Claver Niyonkuru bavuze ko bababazwa no kubona ibanza bimwe byahinduwe amazina harimo n'ivyari vyaritiriwe umuganwa Rudoviko Rwagasore yarondeye intaya yo kwikukira
tariki ya mbere mu kwezi kwa
Iyo tariki n'abarundi bahungiye mu Rwanda barayizi kandi bayifise ku mutima kuri uyu wa mbere bifadikanije n'abagenzi babo bari mu gihugu kwibuka no guhimbaza umunsi wo kwikukira kw'igihugu cyabo yamara abo bahunze bobo bati ntiduhimbaza ahubwo turibuka gusa umwumure arasigura igituma
byo guhimbaza nta birimwe mbo turibuka ko twigize kugira intwari zaharaniye iteka ry'u Burundi n'abarundi tuvyibagire kuko karya n'akarero keza izijya ntwari zirongoye n'umuganwa rutuvuke kwa gasore zashitse ko abakuru babimenye bakurane ubwo butwari bwo gukunda igihugu gukunda barundi gukunda bende wa iragi ntushobora kurigumana mu gutagibuka bungere urabura haragwawe nawe ko urugamba rwo guteza imbere igihugu ntiruherera mu kwikukira ni ibi byose byo kuvuka yuko tuba dukeneye igihugu gitwagwa neza cyubahiriza agateka kazi na muntu hanyuma kigateza imbere abanyagihugu bakiteza imbere ntibame bagwaye ntibame inzara ibishe ntibame mu bukene tukikukira ku macakubiri kugwanga
Nijambo yashikirije abarundi kuri uyu munsi umukuru w'igihugu Peter Nkurunziza ahamagarira bo gutahuka nkuko abandi bamaze kubigira cyane cyane abava mu gihugu cha Tanzania
uyu munsi uhuriranye kandi nitahuka kubwinshi y'abarundi bari bahungiye mu mahanga bitewe n'abashaka kudusubiza mu buja itahuka rya bene wacu riza kongereza akanyamuneza dukesha uyu munsi turabahaye ikaze mubandi bene gihugu baze gutegurira hamwe imigambi y'iterambere tutibagiye amatora twimirije y'umwaka uza wa 2022
yamara abahungiye mu Rwanda bo bose ko babibona
turabona abari ko barahunga uno munsi mu makambi ya transit harebo benshi bari ko barakigwa bisobanurwa yuko umutekano ni muke turumva imivyimba y'abantu iri kwiragenda mu nzuzi zitandukanye ibintu by'abantu bahunze birimo amazu yacu birimo n'ibindi bitandukanye n'ukuri nibarabe kugira ngo bacungere ibintu kuko igihe nicyagera bazasubire mu gihugu cyabo ariko aramahoro
nawe kuvuga ati abantu tuzoja mu Burundi gutora nta muntu yahunze afite gahunda yo kuja gutora
kuko n'ici bituraba ko kuko mu Burundi amatora nta mutekano riyo suno munsi wo gutegura amatora kwari kubanza gutora inyishu irama no gusongera isibe
ubwambere nabasaba iko banza guhagarika ubwicanyi abanyagihugu bakiyumvamo yuko ari igihugu igihugu bashobora gutaha bameze neza
Perezida Peter Nkurunziza yatangaje kandi ko amazina amwe amwe y'ibibanza n'ivyibutso agiye guhinduka nk'ikibuga citiriwe warondeye nta yo kwikukira Rudoviko Rwagasore kigiye kwitirirwa intwari izina ryitwa abahoze ku rugamba rwarimwo umukuru w'igihugu ahari kuva mu myaka y'igimikime amajana 1993 Emmanuel Nkengurutse yahoze ari umukenguza amateka ababazwa n'uko izina ry'uwarondeye nta yo kwikukira rishobora kuzokwibagirwa kuko ririko rikugwa ku vyibutso abona ko guhindura ayo mazina harimwo no kwihora
ibyo ni vyayo n'inyene vyo kurondera amajwi mu banyagihugu nta n'ikindi bigamije atari ico tandwe kumva ngo Adolphe Nshimirimana ni kwa rugamba babandanye mwego mwishamo cange ndataye wewe nta kibi cyane mugabo si kuvuga ko abakunda cyane kwiyamamaza hariho ibintu by'ukwihora ibintu byose bijyanye na Repubulika byose byerekeye rese icyo twakwita resembo byose yabikuye yanabyivugiye igitangaje ryo gusuka byose ni cyako Gasore Rwagasore amukura ko izina akarikura Stade Prince Louis akagitira ubundi intwari ya mbere mu Burundi tuzi ni Rwagasore kubera ko ufata irya Stade ukayitira intwari zose nibande harimo na Adolphe Sétanumi ni vya bindi avuga ati hariha abenegihugu n'abandi basanzwe b'abanyagihugu batigira bangana mu burenganzira mu gateka kabo nibyo dukundane
Ubuserukizi bw'Uburundi mu Rwanda nta birori bwateguye umukozi wa ambasade yabwiye ijwi ry'Amerika ko bitatumwe n'imigenderanire mibi Uburundi bafitaniye n'u Rwanda ahubwo ko byatumwe n'uburyo buke Cyclabe ni inkuru Kigali ku bw'ijwi ry'Amerika
tugume mu gihugu cy'u Rwanda aho naho nyene ejo kuwa mbere imyaka 57 yari rumanye ico gihugu cikukiye no munsi wabaye uwikiruhuko mu gihugu cyose na hatabirori vyahabaye abayobozi bavuga ko umunsi w'ukwikukira uhuzwa no kwibohoza uzuhimbazwa kwa kane w'inondwi ni inkuru ya mugenzi wacu Asumta Kaboyi
Kumunsi urwanda rwizihiza imyaka 57 rubonye ubwigenge nta birori byabaye gusaba abaye umunsi w'ikiruhuko mu gihugu hose. Ijwi rya Amerika ryegereye imwe mu basaza babashije kubona uko uwo munsi wari wifashe muri icyo gihe. Profeseri Kayishema Yohani Maria Vianney yabaye umwarimu wa kaminuza igihe kirekire ubari mu kiruhuko cy'izabukuru. Yasobanurije ijwi rya Amerika ko ari umwe mu bari bitabiriye ibirori byo kwizihiza ubwigenge ari umunyeshuri mu mashuri yisumbuye. Uyu mukambwe yabwira ijwi rya Amerika kuwo munsi awibuka cyane kuko ari nabwo bwa mbere yarageze mu mujyi wa Kigali.
Muri 62 nari mfite nk'imyaka 16 nigaga mu iseminari Kabgayi. Ubwo rero ndabizi rwose independence iba n'ukuntu abantu banezerewe hirya hino bakanywa inzoga, ndetse aribyo hari ngo n'abapfuye ngo kubera ibyishimo by'independence. Twabaga mu iseminari, hanyuma baraza badukira mu mamodoka baratujyana. Twari tumaze n'igihe kirekire twiga ibyo bikino ku bana bangana batyo, rero urumva yuko twari tunezerewe kujya i Kigali. Benshi bwari n'ubwa mbere bagera i Kigali turakinnye, umenya ari nabyo bikino bikuru byari bihari mukuru uwo munsi.
Ubona Perezida Kayibanda amaso ku mazi?
Yee, twaramubonye rwose kuko dukina kabaga tumubonaho yicaye n'abandi banyacyubahiro. Ndacyabyibuka rwose wari umunsi mukuru ukomeye.
Uyu musaza avuga ko nubwo itariki ya mbere z'ukwezi kwa 7 aribwo u Rwanda rwabonye ubwigenge, wasanga atari byo kuko n'ubundi u Rwanda rwari rusanga mu bwigenge. Ahubwo iriya tariki avuga ko babusubijwe n'abazungu bari barabubambuye. Kayishema yemeza ko ubwigenge nubwo bwaje bukenewe ariko butishimiwe n'abanyarwanda bose.
Ubwigenge buba bwabaye mu miborogo byari byaratangiye muri 59 bahohotera ubwoko bw'abatutsi, benshi barahunga bararorongotana n'abasigaye mu Rwanda babambura ubwigenge. Ahubwo noneho kuburyo nubwo bavuga ko igihugu cyabonye ubwigenge icyo gihe, ariko hari ababubuze icyo gihe, babubujijwe kandi na bene wabo. Noneho batabubujijwe n'abakoloni, ntabwo ari umunsi mukuru wasangiwe n'abanyarwanda bose, ni umunsi mukuru w'igice kimwe cy'abanyarwanda.
Uyu munsi waranzwe n'ikiruhuko mu gihugu hose, ariko nta bindi bikorwa byabaye bigaragaza ko ari umunsi mukuru. Hari abaheraho bakavuga ko uyu munsi leta yawambuye agaciro kawo, ariko abayobozi bakunze kumvikanisha ko batigeze bambura agaciro umunsi mukuru w'ubwigenge. Gusa leta ivuga ko yahisemo guhuza kwizihiza umunsi w'ubwigenge n'itariki ya 4 ukwezi kwa 7, umunsi u Rwanda rwizihiza wo kwibohora kw'igihugu. Kuri Muzehe Kayishema nawe yemeza ko hatabaho ibirori by'iminsi biri kurikirana, ariko ku munsi wo kwibohora hajya habaho no kwibutsa ku Rwanda rwabonye ubwigenge tariki ya mbere z'ukwezi kwa 7.
Ariko babifatanyije rwose yewe numva ari ikintu cyiza. Abakomeza kubikemanga ngo rwose ngo umunsi w'itariki ya mbere y'ukwa 7 ngo barawibagiwe kandi ari wo munsi independence yabereyeho, n'ubu hari ababifite mu mitima yabo. Barakibaza ngo igituma uwo munsi wavuye, ariko impamvu zirumvikana yuko uwo munsi bawufatanya no ku itariki ya 4. Naho kureka, na none kureka ni umunsi mukuru w'amateka. Ayo mateka yabayeho, uwo munsi uriho, kandi hari abawiyumvisemo. Na none ntabwo twawureka twabufatanya n'ubundi.
Imyiteguro irimbanije mu mujyi wa Kigali ahategerejwe kwizihiza imyaka 25 u Rwanda rwibuhoye. Mu mujyi wa Kigali hakomeje kumvikana kuri stade Amahoro imyitozo y'ingabo z'igihugu ziziyereka tariki ya 4. Hirya no hino mu mujyi wa Kigali kandi abaturage basabwe gusukura amazu cyane cyane acururizwamo yubatse ku muhanda, aho ubuyobozi bwasabye banyiramazu kuyasiga amarangi yose. Itariki ya 4 z'ukwezi kwa 7 ni nabwo umukuru w'igihugu ageze ijambo ku Banyarwanda. Asumta Kaboyi, Ijwi rya Amerika, i Kigali.
Chuti z'Ijwi rya Amerika, uretse kuri FM musanzwe mutwumviraho, mushobora kudukurikira no ku mirongo migufi bita short waves kuri metero 25, ni ukuvuga kuri kilohertz 11,835. Buri munsi ni kuva ku wa mbere kugera ku wa gatanu, kuva saa 2:30 kugera saa 3, no kuva saa 3:30 kugera saa 4 ku mugoroba. Ku wa gatandatu ni kuva saa 12 kugera saa 12:30 ku mugoroba. Ijwi rya Amerika kuri metero 25 kilohertz 11,835.
Ejugi Amerika turakomeza n'ibiganiro tuwafitiye imiryango irenga 500 yo muri quartier Yankafu ni muri commune Kadutu mu gisagara cha Bukavu nigira hiki kumusaya inyuma y'umucanwa wanahitanye abana babiri mu ijoro ryo kwa Mungu rica uwo kwa mbere rekumenyesha makuru wacu Temistocle Mutijima abandanye nino nkuru.
Iyo nkongi y'umuriro bivugwa ko yatangiye hagana isaha ine z'ijoro ryo ku cyumweru rishyira uyu wa mbere igatwara ubuzima bw'abana babiri bari mu kigero cy'imyaka iri hagati y'itatu n'itanu. Icyayiteye ntikiramenyekana neza, ariko umwe mu bari batuye Hankafu yabwiye Ijwi rya Amerika ko yaba yaturutse ku muriro w'imbabura y'umwe mu baturage bari batetse.
Moto ilitoka na ni mbabura donc jiko ni mtu alikuwa na arazo.
Umuriro watewe n'imbabura cyangwa siziko ni umuntu umwe wari usanzwe ateka amandazi yarayatetse rero amavuta aratombo ku muri ufata inzu yose. Mu nzu ye hakaba hashobora kuba harimo peteroli cyangwa lisansi. Iyo rero nayo yahise igurumana cyane. Iyo nzu imaze gufatwa igenda ikongeza izindi zose kugera ubwo karitsiye yose
ifatwa. Ikenda nambukizia nyumba zingine na njuksi kartia yote likamatika vile.
Sasa ni gice za manywa bamwe mu bari batuye Hankafu ahazwi nka Kanzayire muri komini Kadutu biganje mu rubyiruko baragerageza gutoragura igice by'amabati ferabito imisumari n'utundi twumba twasizwe n'iyo nkongi y'umuriro babigurisha kubagura ibyuma bishaje. Utereye amaso kugera muri metero zirenga 500 nta nzu n'imwe igihagaze. Kureba hasi ni umuyonga w'ivu gusa ndetse n'amakara y'imbaho zari zubakishije amwe muri ayo mazu. Celestin Birindwa numwe mu bari batuye Hakanzayire aratwerekaho inzu ye yari iri, ariko ntiwamenya ko yanahigeze. Inzu yanjye yari iri hano yari ibyumba bibiri na saro hejuru, hasi naho hakaba undi wankodeshaga. Ibyacu byose byakungutse, ubu ntacyo gukora uretse abana gusa twashoboye gusohoramo. Ibindi byose byo mu nzu byahiye, habe no gukuramo na kamwe, yaba imyambaro, ibiryamirwa kugera ku isahani n'ibindi bikoresho byo mu nzu byose byakungutse. Bamwe mu bari batuye Hakanzayire barashinja inzego z'ubutegetsi uburangare mu gutinda gutabara kugeza ubwo hashya amazu yari atuyemo imiryango irenga 500. Twabuze ubutabazi, hari zimwe mu nzu zakabaye zazimijwe kubera ko zari hafi y'umuhanda, ariko zose nyine zakongotse kubera kubura ubutabazi. Ubutabazi bwa meri bwaje butinze, bagerageza kuzimya biranga birananirana kuko yari imodoka imwe gusa byari bikomeye cyane. Twe nk'urubyiruko twagerageje gushyiraho akacu ngo tuzimye, ariko natwe umuriro uturusha ingufu. Niko kugenda kubibona rero, kubari batuye aha kongera kuzanza mu mutwe ntibyoroshye, ariyo mpamvu basaba leta n'abandi bagira neza kubagoboka. Turasaba leta nk'umubyeyi ko yaza ikatugoboka ikaduha ubufasha, batwubakire ndetse barebe ko banaduha ibyo kurya kuko abantu bose batakaje buri kimwe. Ndabaho nti udufaranga twose nari mfite twahiriyemo nta namba nsigaranye, abana nabakwirakwije mu baturanyi, niba tugiriye impuhwe badufashe icyo babona cyose
baduhe.
Ejo saa tanu z'ijoro nuko ntiturabona n'umuyobozi n'umwe, nta bakuru ba leta, nta n'umudepite n'umwe muri bariya twatoye wari watugeraho. Turasaba leta ko yadufasha cyo kimwe n'abandi bagira neza, nibura tukareba ko twatunga abana bacu. Kugeza ubu uretse inzu zirenga 300 zahiye, nta gaciro kagenekereje mu mafaranga k'ibyangirikiye muri iyi nkongi twari twakamenye ubwo twateguraga iyi nkuru. Twagerageje kuvugisha inzego z'ubutegetsi muri komini Kadutu ku kigiye gukorerwa bari batuye Hakanzayire, ariko ntibyadukundira. Batubwiye ko bakiri mu nama yiga kuri iki kiza hamwe n'ubuyobozi bukuru bw'umujyi wa Bukavu. Temistocle Mutijima, Ijwi rya Amerika, Ibukavu muri Kivu y'Amajyepfo.
Arakoze mugenzi wacu Temistocle Mutijima. Nshuti mwari muri kumwe natwe mu gice cya mbere cy'ibiganiro byacu byo kuri uno wa kabiri, nino ngaha bibaye birabangirira. Mwakoze kudutega biri. Diani nahazo mari kumwe kuri mikro na mugenzi anje Facile Gebehu yegeranije amajwi. Tubike banure tuyifuriza kubandanya muranirwa mu banyu no mu vyanyu naho mu masaha ari imbere.
Radio Ijwi rya Amerika yabaye igisubizo cyacu. Radio Ijwi rya Amerika yo yabaye igisubizo cyacu. Mu gukerera igihugu cy'uburu yabaye isubizo cyacu. Mugutanga ijambo mu banyagihugu yo yabaye isubizo cyacu.
yaratanze jambo abarundi turiruhutsa mugushikiriza icyo tugona